Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri studio Indwi I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umunsi wa gatanu ni umunsi tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Abakenyezi n'abigeme bafise impano bisangije mu kuzana iterambere ridasanzwe mu mashirahamwe, amasosiyete canke amahinguriro bakorera. Ibyo byemezwa n'abarongozi b'amasosiyete amwamwe, abandi bakavuga ko umukenyezi akoresha umwanya mwinshi atari mu kazi, haba nko kuja kwibaruka canke ibindi bituma aba atari ku kazi, bikaba intambanyi mu iterambere rya sosiyete akorera. Mwebwe mubibona gute, muvyumva mubivuga kwiki? Inyungu n'agahombo ni nakahe karusha kandi muri mu ntererano y'umukenyezi mu mashirahamwe abakorera? Ibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. Hamagara mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri Facebook yacu, murashobora gushikiriza ivyumviro address ni VOA radio yacu, canke muhamagare nkuko bisanzwe mushikirize ivyumviro nimero ni 1 2 4 4 1 9 9 3 ndayisubiramo mugume kuma radio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Ku munsi wa gatanu ngo twabivuze ni gihe n'umwanya twibanda cane cane ku buzima na magara canke muri rusange iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme. Abakenyezi rero n'abigeme bafise uturusho hamwe n'impano zidasanzwe bisangije mu kuzana iterambere mu mashirahamwe, amahinguriro hamwe no ku bihugu babamwe muri rusange. Ivyo biremezwa n'abarongozi ba Societe Burundi International ritanga imitahe, amadeni nyagihugu mu gihugu ca Kenya. Iyo societe irakora kandi ibikorwa bitandukanye byo gufasha imigwi y'abanyagihugu batishoboye muri ico gihugu no mu Burundi. Burundi International ifise icicaro mu gihugu ca Kenya, ikaba igizwe n'abakozi b'abakenyezi n'abigeme bangana ku bice mu kenyezi mu ishirahamwe ryabo n'ayandi mashirahamwe bafise abakenyezi bafise mu mashirahamwe n'amahinguriro atacu umuntu yo yagereranya. Ku bindi bijanye n'uruhara rero rw'umukenyezi n'ivyo kogwa mu kumushigikira, twatumiye umuyobozi wa Burundi International mushinganahe Jongi Nkurunziza n'ukuru no munsi. Mushinganahe Nkurunziza, ndabaramukije cyane.
Mahoro neza oyane.
Twongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri sanga hari igihe tutaganira. Batakwibuka twarigeze kuganira mu mwaka uheze ku bikorwa mukora byo gufasha abarundi n'abanyakenya ngaho muri Kenya, cyane cyane abarundi kazi bari bahuye n'ibibazo byo kuja mu gihugu cya Oman bagahura n'ibibazo. Uraza kubitubwira byinshi kuvyo ishirahamwe ryanyu rikora. Rero tugira tuja mu kiganiro tutatarenze kurandira, amashinga nayo Nkurunziza ibutsa muri make abakozi
Burundi International ikora ibikorwa bitandukanye cyane cyane biri imigwi ibiri. Umugwi wa mbere ifise igifata cyitwa African Rescue International, dufasha abafunzwe bajya bagize ibibazo bitandukanye bijyanye no ku bugwayi.
Okay, ka telefone ishobora kuba imugoye. Mushinga nayo Nkurunziza, uratwumva? Alo. Ndakeka habaye akabazo muri telefone, reka tumere amatete umugarure ku murongo, turagaruka murakoze.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radijwi rya Amerika, murakoze kutwihanganira. Agatelefoni kari kagoranye ku mutumire dufise uyu munsi ni mushinganahe Jean Guy Nkurunziza, umuyobozi w'ishyirahamwe Burundi International ifise icicaro muri Kenya. Mushinganahe Nkurunziza, turamugaruye ku murongo wa telefone. Twari tubabajije mushinganahe ibijanye n'iryo shyirahamwe ryanyu mbere y'uko tuja mu kiganiro. Inyezina ishyirahamwe ryanyu Burundi International rikora rite?
Niko ndavuga yuko rikora mu bisata bibiri bikomakomeye. Iramara twumva.
Yego.
Igisata cya mbere dufise cyitwa African Rescue. Turaba ku bantu baba bagize ibibazo, abafunzwe, bajya birukanwe mu mazu, bajya amaviza yaheze, bajya bagize ibibazo bijyanye n'amategeko ngaha muri Kenya, tukabafasha ku bijyanye no kubafasha mu bijyanye na sosiyali n'ibindi.
Ego, bandanya.
Ego, dufite ikindi gisata cyitwa Yes Boss. Gifasha guha abantu amadeni bajya bagize bafite bizinesi zabo bategura ntonto, kugira ngo bishobore kwiteza imbere mu bijyanye n'ubutunzi, cyane cyane abakenyezi. Tukabafasha kugira ngo bashobore guteza imbere bizinesi zabo, haba ku mpanuro cyangwa kubaha ibitahe.
Ego.
Kandi bigenda neza. Ego.
None muri ibyo bikorwa mukora mumaze igihe kingana gute ari ibyo mukora ngaho muri Kenya nk'Abarundi?
Uyu mwaka ugira indwi.
Nukuvuga mumaze imyaka indwi mu burambe bw'ibyo bikorwa mukorwa muri icyo kiringo. None mwasanze umukenyezi, twavuze mu ntango yuko igice kingana na 90% ry'abakozi banyu n'abakenyezi, ni nayo mpamvu twashimye kubatumira kugira ngo tuganire kuri iki cyumviro cy'uko umukenyezi afise icyo muvuga ko atawukigereranya ku bijyanye n'impano afise mu masosiyete. Muri icyo kiringo mumaze mukora ibyo bikorwa, umukenyezi mwasanze afise izihe mpano zotuma aba umugisha muri sosiyete runaka?
Ubwa mbere, umukenyezi ni umuntu w'impuhwe. Iyo akoze igikorwa agikorana umutima umwe. Iyo yanze ikintu aracyanse, yemeye ikintu aracyemeye. Kandi baritanga cyane, ukabona yuko akika arakora atakindi kintu kiri inyuma. Ikindi abakenyezi bisangije nuko yagize ikibazo uriho umukoresha wiwe akigusiguruye yugurutse atansinga ziriho, ni ukuvuga yugurutse atangwaye nini afise uhubwira icyo adafise, kugira ngo uri umukoresha wiwe ucuronka ukuntu utwaze nyinshi iyo ngorane. Abakenyezi barakoresha umwanya munini cyane mu gukorera akazi kabo atakindi atabwoba atangwaye nini bafise.
Ibyo mwasanze none ari nko mu nzego zose canke ni cyane cyane mu gukorera amashyirahamwe nk'ayo y'iwanyu, amasosiyete nk'ayo y'iwanyu, mwasanze ariko bimeze tuvuge nko mu nzego za leta canke mu zindi nzego zitandukanye, izo mpano mwasanze ari cyo kimwe?
Ibyo niko bimeze no mu nzego za leta.
none
umukenyezi ari umushinga mateka akazi kiwe kose agakora ukuja kugira ngo bwiye akora n'umutima umwe iyi bada ku kazi kiwe gusa niko afite challenges zitandukanye ziva ku bagabo baba bakoresha babo ubundi mu nzego zose naho y'umushikira nganzi umukenyezi usanga ivuga by'ibitunganije neza gusumba abagabo iyo maze kubona jyewe
yego none nka sosiyete yanyu ama sosiyete nka iwanyu mu kubashigikira kuko akenshi usanga hari utwidogo hirya no hino abakenyezi bavuga ati ntibashigikiwe muri ibi na biriya sosiyete yanyu mu kubashigikira yokora iki ahanini yoshiraho nk'amategeko nk'aya kugira ngo amushigikire ashobore kugira uburambe mu kazi ashobore kumva yuko ashigikiwe neza na neza abandanya akora akazi kiwe neza nk'uko bisaba
gambere amasosiyete siye kwishyira amategeko gusa amategeko agiye gushingwa n'amareta yo ku isi yose yo gukingira abakenyezi mu kazi kabo kuko kenshi iyo bagiye gusaba akazi bararenganywa bakabanza gusabwa ibindi bitajyanye n'amategeko uretse n'ibiturire
nk'ibihe
cyane mu kazi kenshi hariho abidoga bakenyezi ibidoga yuko agiye gusaba akazi mu biro kanaka usanga babanza kumusaba imibonano mpuzabitsina ugasanga barabagoye cyane mbere yuko babaha akazi igihe babakoresha ugasanga babanza kubagora muri ibyo kuvuga harakwiye amategeko atomora neza ukuntu baronka akazi n'ukuntu batanga raporo zabo bakamenya amadvoa yabo nabo nyine bakaba bakigisha kugira bamenye ibyo barekuriwe n'amategeko kuvuga amategeko akwiye gushingwa n'amareta n'amashyirahamwe hakabaho kurabwa neza yuko ayo mategeko akurikije kuko abakenyezi ni kiruma mu iterambere ry'ibihugu ngo
murakoze cyane hari murafise abakenyezi nkuko twatangiye tubivuga bagira kuri 90% tuganira mbere y'ikiganiro mwara tugiye ko abenshi mu bakozi banyu n'abakenyezi kuri mwebwe ishyirahamwe ryanyu ryasanze abakenyezi ari bo bufasha cyane kurusha abagabo canke mwarakoranye n'abagabo musanga ntibabangutse canke ntibakora ibyo mwifuza nk'uko mwasanze abakenyezi babikora mwabifatiye kwingingo gute canke byarikoze
hagiye amashyirahamwe cyane ubushakashatsi ko turabaha akazi fatanyiriza abagabo bashika
telefone
batanu gusa
mwongera musubiramo telefone yari icitse gato
twagiye dukora dufite abakodi 11 abakenyezi ari batanu turakora dutanga ugiye kuraba amaraporo ugasanga abakenyezi bakora akazi kabo neza kubera bivuze atabindi bintu biri inyuma bimugoye agize ikibazo kuguruka icyo atumva akakubaza ugasanga barakora akazi kabo atawanja wangura atani ikindi kibazo na kimwe yifitiye abagabo nabo tugasanga kenshi baratugora haba ku masaha yo gutonda ku kazi haba mu gutorera nyinshi ibibazo bimwe bimwe biba byadutse ku kazi bimwe bimwe tugasanga abakenyezi barasubiza abagabo bizo na bize niboneye petete ni muri sosiyete ndongoye kubura ahandi ziko biri mugabo zewe aho mperereye ndabibona cyane bari cyanga cyane birenze ko twari tubyiteze
hariyo abashobora kuba bavuga bati kumbure inyungu ziriho umukenyezi umufise nk'umukozi arakora kandi akitanga nk'uko mubivuze abandi bakavuga bati ariko hariho intambanye zimwe zimwe zituma na sosiyete idashobora gukura cyangwa idashobora kwaguka kubera uko kuntu basiba cyane iyo bagiye kwibaruka ni ikibazo kivugwa cyane nka wewe umuyobozi w'ishyirahamwe umuyobozi wa sosiyete icyo kibazo kivuga kwige
nicyo ndakivuga ko nuko abakenyezi kwibaruka si kintu kiza mu gatondo kire ku mugoroba icyo gihe ngira muranyumva
yego
agiye kwibaruka ibintu bitegurwa si kintu kiza kiturumbuka haba hari nk'amezi hagati y'ukwezi na mezi munani yukwitegura kugira ngo ngende kwibaruka. Uri mukoresha umaze kubona yuko ibungenze kuko afite ikinyegezwa, urategura iyo minsi atabatahari uko bigenda na ukamutegura kugira ngo akore akazi atunganye akazi kiwe neza imbere, agize inguvu akore double kugira ngo umuhuwo mwanya kudakwibaruka. Yego, nta na kimwe bitwara aje kwaruka amarademo aba yagarutse.
Murakoze cyane.
Ntibakunda gusiba cyane ku kazi nk'abagabo. Ziko ngo uriwo mwanya yagiye kwibaruka nawe abayawurishe muri cyagere karako mwaka wose bitarakora. Kandi bizaruka ku mwaka ku mwaka.
Nivyo. Murakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga aho tuko turiheza impano umukenyeze afise nk'umugisha mwishira hamwe muri societe runaka. Tukaba twatumiye mushinga na he Jean Guy Nkurunziza afise ishira hamwe Burundi International, ni societe ikorera mu gihugu cha Kenya, ikaba ikora ibikorwa bitandukanye harimo gutanga imitahe, gutanga madeni no gufasha abatishoboye mu buryo bw'amafaranga canke mu bindi bitandukanye kwa muganga n'ahandi bahuye n'ibibazo mu butungane canke n'igipolisi mu gihugu cha Kenya. Niho turi kumwe rero ariko aradufasha kumva akarusho kukuronka umukenyezi muri societe. Turafise n'abanywanyi bishwe rya Amerika ku mirongo ya telefone bifuza guterera no kubaza ibibazo. Duhere ku witwa Innocent. Ndakubwiye ko dufise Innocent ku murongo. Uratwumva Innocent?
Yego ndamwumva.
Amahoro neza.
Yego ndamahoro.
Duga kwijambo kibazo cyangwa icyumvira.
Ikibazo n'icyumvira. Ego umutwe baravuze yuko afite sosiyete muri Kenya kandi batanga ingurane none nk'ubu nk'abakenyezi cyane cyane ko batari mu mashyirahamwe benshi ubu kwiyoganiza bakavuga ati twe turakeneye kugera isosiyete kanaka cyangwa turakeneye gutanga ingurane nk'ubu yobafasha bakagera akabaha nk'ingurane nabo bakagera nk'agashyirahamwe kuko nk'ino mu Burundi ho nk'ino mu Burundi nko kubwira umukenyezi yaronke nk'umutaya atandatu cyane kugira abagire nk'isosiyete biragoye batarose nk'ishyirahamwe ribafasha cyane ishyirahamwe rikoye kanaka nk'ubu ko hariho abakeneye ko bafasha iyo bavuga akabafasha cyane akavuga n'ikiringo yotangira kuha amahera cyane bakagira amasubiza bamaze kwiteza imbere.
Urakoze cyane Inoso. Kibazo kijanye n'ivyo mukora ngaho muri Kenya, si cyane cyane icerekeye umukenyezi muri rusange. Mugabe abajije ati mu gushigikira umukenyezi muri rusange, abakenyezi murabaha ingurane nk'umugwi wabo ugiye hamwe, murabafasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere nk'umugwi w'abakenyezi?
Ego me turabaha ingurane abakenyezi kenshi iyo bagiye hamwe cyane cyane mu cyo bita cooperative cyangwa icyo bita ibirimba cyangwa muri kera aho tubyita cyama nibo duha priorite mu kubaha amadeni kuko kenshi nabwo yuko bafise ingufu bafise ubwenge bwiza bafise ubwitange budasanzwe iyo tubahaye ingurane nibo bishobora neza gusuma n'abagabo.
Muvyo mubasaba
na kadufiste.
Bandanya
nabo dufise nabo kenshi dufise duha ingurane turabona abari hatane n'abakenyezi. Nikuvuga abari batagoranye n'abakenyezi.
Ubuzi baba bafise kugira ngo bashobora kuriha neza ayo madeni ni nk'ubuhe iyo babituye
cyane cyane bajya badandaza utuntu duto duto, abadandaza imboga, abadandaza bato bato b'abakenyezi. Kenshi iyo tubahiyo baje bari hamwe cyangwa yaje ari wenyine ugiti ciwe kenshi dukorera ku badandaza bato bato bajya badandaza bari bari kwatera imbere. Abakorera leta kenshi abo dufite n'abarimu n'abapolisi abandi kenshi usanga bifise bakagenda gukoresha amadeni.
Tugarutse
turabaha cyane amadeni.
Tugarutse ku kibazo cy'ukuntu ama societe nk'ayi wanyu akora, akenshi abakenyezi baravuga yuko mu kugira ngo baronke garade yindi garade kugira ngo baduge, ego barakora neza bagashimirwa, ariko gasanga baragumye hahandi bari bari umugabo araronse garade imurusha, kuko kumbure isura gishira hamwe rirongowe n'abagabo usanga ariho bagemera bamwe barabivuga. Mwebwe abakenyezi murabona baduga ku igarade bava ku yindi baduga bitagoranye, abo bandi bagabo mufise mu mashira hamwe yanyu bobo bari ku rugero rungana canke bobo bari mu nzego ndongozi?
Kuko nabivuze bivana n'umukoresha n'ibyo araba mu gutanga igarade ku mukozi. Mugabo ku ruhande rwanjye abo maze kubona kenshi abakenyezi barakora kandi bakoresha kugira bivuze ubwa mbere ubwitonzi, ubwenge n'ishaka, ata bindi biri mu mutwe. Kuba igarade rero ni uburenganzira bwabo, imwe yavuga ngo bityo hakorwa amategeko abagenga. Kwizera ubundi abantu bo kwizerwa cyane n'abakenyezi narizigirwa abantu sabasuma abagabo kenshi baragira ubuguruguru cyane mbwa abakenyezi. Jeno ku ruhande rwanjye mbona abakenyezi borongarade gusoma n'abagabo rero n'ukumbona aho merereye muri sosiyete nsanzwe ndongoye.
Murakoze cyane. Reka twakira abandi banyonyi b'ishwi rya Amerika. Turafise niyo saba ku murongo wa telefone. Uraho neza?
Amahoro neza.
Yego, turakumva.
Ego, nagira ngo banze shimwe kino kiganiro mwiyumviriye gutunganya. Ariko ni dondo nitwa niyo saba kaboneye mpagaze mu Rutana ibukembe Gihofi. Yukuri abakenyezi canke abigeme barafite icyo bashoboye muri sosiyete y'abantu, ndetse n'ibiremwa by'Imana yatanze kugira ngo bigume biduze umurindi w'umugabo cyanke w'abagabo. Ariko nitwavuga ibyo turavya aho isigeze uno munsi, ntawo bigira yuko abakenyezi b'intwari bariho kandi bamaze kwigaragaza. Ubuno rero ahubwo nituve mu kintu cyo kuvuga ngo ntibashoboye, twumve yuko ahubwo bo nyene bihiryo teka biduze abagabo bafashe baduge ku rugero waho tuvuga ati inosi inositagira abakenyezi ntiyobaho.
None ga koroneye aho wewe uherereye bimwe mu bituma tukigaruka kuri ico kibazo cuko badashoboye kumbure cyo bari nk'ikihe, yo bari umuco, yo bari kubona batiyemera, ni igiki usanga nk'aho uherereye gituma umukenyezi adashika ku rugero rukurike?
Nk'aho ngiye mu gihugu cy'u Burundi nibaza yuko ikintu kibituma cyane n'umuco n'umuco babasizemo kuva kera. Umukenyezi ari munsi y'umugabo, umugabo niwe serugo, niwe mutwe, umukenyezi agira amabwirizwa y'umugabo. Niwo muco utuma abakenyezi aho mperereye batiyumva kandi hata n'abantu bita ngo n'abarongozi nabo nyene batumva kumenga boshira ku ntambwe ibyo bintu, ahubwo babigira nk'itegeko bitava mu mutima. Rero niyo mpamvu ngira nti turakwiye kumva ko twora nk'abarongozi b'ikirenga batahura ibyo bintu, bumva yuko umuntu ashoboye aba afise ububasha afise babimuremamwo kugira umukenyezi ashemo barabimuremamwo kuva mu buto bwiwe agakura. Sinzi ko mwumvise ijambo hari umwana ibyo ashikirije mu byerekeye bijya bya sida amandine hirya hejo yavuze ibintu biryoshe ku mwana nk'uyu yahise imyaka nk'urya akuze kujya afise umurongozi mwiza. Nibaza yuko uwo muhungu cyo bigenda birahera gahoro gahoro. Umugabo umurafiki wacu turakwiye kubirengera tukumva yuko umuntu ari umuntu ubushobozi afise bugenda buraduga mu gihe intwaro zibaye nziza. Murakoze
Corneille, twibutse neza ibyo uwo mwana yavuze abatashoboye kubyumva.
Amandine ni umwana yavuze yuko yagize yanduye umugera ku myaka 11 akavuga yuko uno munsi kubagendana umugera wa sida nk'abana b'adolescent atakwitabwaho batabona akazoza gakwike keza imbere yabo. Imiti ya minsi yose irabatoteza kwitaba biratuma batameregwa neza. Uko gusagira ati turasabye mutwiteho mutwereke hazoza hacu ejo heza, twumve natwe ko turi abantu twabyisanzemo twabirondeye. Umugore wa sida ni nk'uwundi muri make yaciye muri ibyo asaba ati tureke guma dutoteza tureke mutwumve yuko turi abantu natwe, kandi umugore wa sida ashoboye n'umwana akiri muto cyane yaba ari kumwe na Macron mu perezida wa France.
Urakoze cyane Corneille aho uri mu gihugu cyo Burundi rakozana. Tugarutse ku mutumire wacu mushinga ndaye inkuru nziza twavuze kubijanye na n'umuco w'igihugu ushobora gutuma uba intambanyi mu buryo umukenyezi yipfuza gutera imbere haba mu rugo rwiwe canke mu gihugu aho herereye muri Kenya aho ho vyifashe gute kumbura abarundi canke abanyarwanda bo higi iki kucoba warabonye gicerekeye gushigikira umukenyezi canke kumutera intege
ukuri nguko bese petete bavuma ngo ndabyumva umukenyezi ubundi bave muri bya bindi ngo by'imico hari imico myiza two kwiga ko twogezera kwa yo ndi mico nini mico yataye igihe umukenyezi ubu aha muri Kenya usanga abakenyezi bari kwanyonga imiduga amabisi amatractor muraji namwe abafite b'abakenyezi ibikorwa byose bikorwa n'abagabo abakenyezi barabikora igikorwa n'icyo bagiye bashyiraho kera bari n'icyo byo kubakiza no kubangumiza muhira ndakeka byapa sinzi icyo byava ko sinzi ko byava gupfuwa umugore wanjye ntiyagenda abagira guca bigenda guca ariko uyi ko bashoboye bumve ko bashoboye natwe abagabo twumve yuko ahubwo badashoboye gusa barengeje ibyo maze kubona jewe abakenyezi barashoboye ibyo by'imico bimwe rimwe abagabo ni muze tubigabanye muhagaciro aba bantu bakore ibyo bashoboye
abagabo neza na neza bokora nk'iki haba umugabo mu rugo cyangwa umugabo muri umuyobozi yokora iki kugira ngo amushigikire haba kumubwira ikintu kumufasha mu buryo bw'amafaranga kumufasha mu bintu bitandukanye kuri wewe bimwe mu bihambaye mubona abagabo bokora kugira ngo bamufashe kuva muri iyo mico y'ukumva yuko kumbura yacinyijwe canke yashizwe hasi yokora iki umugabo
umugabo nicarike nibicare mu hanze hamagaje inama y'umugabo n'umugore umugabo yumvirize umukenyezi wiwe yumvirize ibyumviro byiwe bahanahana ibyumviro yumvise ati icyumviro kirashe bagihurize ko bagishyira imbere apana ko umugabo ashika mu rugo akanka amaguza ngo urumaze iki wogeza abana wagize ibi bijya bikorwa bito bito bijya bikorwa bito bito umukenyezi arabyuka akabikora kandi n'ibindi akabikora ni ukuvuga ngo babaho umwanya bavugane kandi nabo babahe amahirwe yo kuza kuri tere no gukora ibyo bateza gukora ibyo indoto zabo zizahabona maze kubona ba bakenyezi kenshi usanga agiye kuba kugwiwe yari umudandaza afise vizio afise iduka mugabo umugabo akamukora muri ako kazi ngo azomugabo azomurisha ibyo abakenyezi niba batangure kubyanga ubwa mbere nibabereke ko bashoboye bajye mu manama hamwe bagire kumvikana mu rugo ndafise abagenzi umugabo ari umuambasaderi umugore ari umuambasaderi nabo kandi bose bahuriza hamwe ni kuvuga ngo umukenyezi muha umwanya avuge akubwire ikiri muri we wumvirize dufite abagabo benshi bakenze n'abakenyezi muzere n'ubuzima bwa minsi yose ni kuvuga abagabo ni babanze baca bugufi nabo bwa mbere bumvirize mu ngo zabo abakenyezi bagona iki
nkuko bivuze uravuze ikintu gihambaye ko umugore arashaka kugira umugisha agashobora gutunga n'umuryango y'umugabo ataronse uwo mugisha w'amafaranga twarabonye yuko muri ibi bihe by'ubu abakenyezi bararonka imigisha cyane kuronka ubuzi bukomakomeye ugasanga niwatunze urugo mwavuze kandi ikindi kintu gihambaye cerekeye umukenyezi umwigemye kugumya akazi kiwe iyo agiye kubaka urugo haracyariho cya kintu cyo kuvuga ati je ndashaka kwitaho urugo rwanje umugore wanje nuwo kwicara muhira agakamikara ico kintu ngaho muri Kenya abanyakenya nabo nyene baracagifise canke bobo barakirengeye ni kintu no mu bindi bihugu byacu bakwiye kurengera cyo kuvuga ati umugore ni je no mwitaho nave mu kazi je nkore nzane bikwiye bikenewe mu rugo
aha muri Kenya aho merereye nk'abakozi nkoresha bari mu siyanze ko ndi directeur commercial w'iyo societe yes boss abakenyezi barashoboye nkuko yabivuze ubwa mbere ikindi nacyo aha muri Kenya barakora amasaha menshi gusoma n'abagabo nta kintu umugabo akora umugore adakora nta na kimwe ikibazo gusa nk'abo bagabo bagifite imico ndakeka bikiri mu bihugu by'iwacu cyane cyane jya muri Garak Congo u Burundi n'u Rwanda cyane cyane na Tanzania na Uganda biracyahari buke buke mugabo muri Kenya abantu bari civili barahagurutse na nta mukinyezi nta mugabo haba mu mataxi uhamagaye taxi ubona umukenyezi ari gutora muna mashinga mateka muna mangenguza mateka muri byose abakenyezi barahagutse gukora bizatse ruhugu bikeyi ndakeka aha muri ruhugu byacu bya East Africa cyane abavuruguru wacu
hariyo n'amakenga yuko iyo umugore atangiye gukora ashobora gutangura gusuzugura umugabo cyo kintu twa matwacumvise iyo abo bagore nk'uko bivuze muri Kenya barateye imbere barakora ubwo buzi abagabo bakora ikiganiro kirabandanya mu muryango baracubahana niyo bateye imbere ugasanga umugore arakora umugabo arakora niyo icyo kintu abantu barundi cyangwa abanyarwanda batinye yuko cyo hava kiba cyuko umugore acatangura gusuzugura umugabo kiraba
ndaguburero bubiri kandi bworoshe cyose mbana n'urukundo mukundana kuko urugo hakora ijambo rimwe gusa urukundo no kubwiza by'ukuri sewe n'ibyo maze gusoma muri bibiliya umugore yaremwe kubaha umugabo iyo usitse ntayubaha umugabo biba byamaze guta inzira y'urukundo kuvuga rero yuko hakenewe urukundo erega ndakubwire biravugwa ko hariho n'abagabo yakenye atabugufi mu rugo akunda umugore mugihe arose amahera ari ntandaro yo kumuca inyuma ndakuvuga ngo amakosa ari hose biri ku muntu n'ibiri kuri bose nicyo bisiranje hari ngo abakegezi ibyo byikora nka amahera ugatangira kugira ingeso mbi kenshi biri ku ruhande rw'abagabo biri ku ruhande rw'abagore abagabo nabo ntibazije muri kotefe bezi ngo basuzugurwa basuzugurwa nandi ikayi agusuzugura nubwo badafite ako kazi aragusuzugura nkuko atari kubwira gusa peteta amafaranga yaronse yamufashije kubigaragaza cunga urukundo ku mugore wawe muhekea mukurikirane mwensashaka mukurikirane kandi umugore ari ministre ni ministre hanze y'urugo ageze mu rugo wari umukenyezi wawe kina kimenye yuko ugomba kumenya ko ari ministre none ushaka ko ministre ageze muhira ubufate nka wundi atagira akazi matagira ku ntebe y'ishuri no abagabo nabo iyo ni kebeti ku bagabo rero tubwere kuri abagabo nabo menye yuko umukenyezi afite amafaranga ntabyo gusuzugura icyo umenya gusa mutunge nk'umukenyezi afite amafaranga ega n'umugabo afite amafaranga afite ingeso kizindi akeneye kumva ko ari muhira iwe kuko afite uburyo afite iki ibyo biri ku mpande zose rero zibiri tuzi tuzi kwambikira ndakubaza ikibazo nawe wewe kuri umumenyeshamakuru akomeye mpuzamakungu urasize umugabo uri kumenyeshamakuru akomeye
ya birumvikana wakoze cyane gusa
ndabwira yuko biri ku mpande zose hari umugabo rose ifaranga atasara akaba ikindi kintu mu rugo agahinduka nuko bakenyezi birashoboka kuko rero ku mpande zose birabaho ariko si kuri bose abakenyezi barabarengana
urakoze cyane rwose wari wavuze yuko no mu ntango uti kuganira ni ikintu gihambaye rero nibyo birumvikana urakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone rero n'abandi banywanyi bifuza kushikiriza ibibazo no gushikiriza ibyumviro Jean Marie Mahoro neza
Mahoro
murahura komeye
yego ndashimye
duhamagaye rero hega Jean Marie
Bujumbura
nduga ku ijambo
ego je anini nagomba kuvuga kuri kijanye n'abakenyezi burya kesi novuga ko harimo ibintu bita kwikumira cyangwa gukumirwa uko uraze hari haba abakenyezi uhura atabona yuko hari icyo ashoboye mu rugo umenga umugabo niwe akwiye gukora byose umenga ni nk'ishugwe yama rikama ariko aramura aho kubona ko nawe arafise icyo yoterera mu muryango rero iyo ari mwico kiringo ucaga umubona umenga umugabo niwe byose niwe byose kandi bikabibyara ko nawe umugabo acabona yuko umugore ateca amazi ikindi nacyo n'abagabo batigera baha agaciro umugore ibyo nabyo ni iyindi ngorane kuko udahaye agaciro umugore niyo bafise ikintu cy'iterambere yozana mu rugo acyahama ingorane no kudahuza bikabamo ikindi nacyo hari n'abagore iyo bamaze kuronka amahera agira ubuntu akagira nk'akantu akora akaronka amahera uhura badasubira nabo kubaha abagabo ejo no vuga nti ubwa mbere bwo hagati y'ubanye n'uwundi bakwiye gushiraho urukundo ubwa mbere na mbere ama ibindi nabyo bakwimva namo ko bose bashoboye afite icyo bakora cyoteza imbere umuryango niho iterambere ryoshoboka mu muryango.
Jean-Marie turagushimiye cyane gose.
Aho murakoze.
Jean-Marie aravuze ikintu gihambaye cyane kumbure abakenyezi nabigeme bariko baratwumviriza bufata nk'ama nk'impanuro ziwe avuga ati umukenyezi uwo mwigeme agiye kubaka hari hose ntakwiye kwibona nk'ishugwe byo kwicaraho ririndiriye yuko bagitaho ati akwiye kubona yuko nawe nyine yoterera mu rugo kumbure hariho ego abo abagabo batemerera kuja gukora hanze y'urugo canke impamvu runaka ariko ubishoboye yohaguruka agakora ibikogwa nawe nyina gaterera mu rugo kuko biraremera umugabo iyo yumvise yuko ibintu byose ari wakwiye kubizana amafaranga ubwo buryo byose bikamugwa ko birumvikana abagabo benshi bahamagara barakunze kubivuga yuko ari responsibility idasanzwe. Turifuza rero gutera kama abakenyezi n'abigeme namwe mwenyeneye muhamagare mushikirize ibyumviro byanyu ibibazo byanyu kuko nkuko kuva tugitangura murumvise ibyumviro by'abagabo by'imisore kubijanye n'intambanyi zihari mu iterambere ryanyu. Turi kumwe n'umushinga ntahe Jean Guy Nkurunziza ayoboye societe muri Kenya akavuga ko hariho akamaro hariho imigisha hariho impano mufise mu ntererano y'amashirahamwe kumuhamagara mushikiriza ibyumviro byanyu. Umushinga ntahe Jean Guy Nkurunziza kuri cyo avuze cerekeye uguterera umukenyezi akwiye guterera mu rugo kugira ngo n'umugabo ntashobore kumva yuko aremerewe muragendera cyane mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi abagabo barugurutse kugira ngo babone yuko umukenyezi yatanguye kwinjiza nawe nyene ari ikintu cy'agaciro kimufasha kugira ngo aremuruke ubwo buremere bw'uko ategezwa kuzana byose barabyumva barabibona canke baracafise uko kwiyumvira kuko ari bo bakwiye bategerezwa
biye kumenya yuko iterambere ry'urugo bihera ku mukenyezi ibindi byose bishyire ku ruhande nibave mu burengeti nibave muri cyo muri ko kubeshwa ko arabo mu gikoni nibave muri ibyo bikebure bihamagare inama urora bihamagare inama jewe nyine bwanje umukenyezi wese yagiriye ikubita ukiza ati ndihamagare inama jewe nyine bwanje nibwire ko nshoboye cyo gushinga botike cyo kugura societe cyo gushinga cooperative soye ikina kige na kinya cyo gushinga banki soye gutwara igihugu soye ibintu byose bikogwa nkuvuga ngo bahamagare inama y'imitima yabo bongere bahamagare inama n'abagabo babo baganire mu guca bugufi kwinshi abagabo ibyo byukudanirwa agasashe kudanirwa icyo kinyama mu ishashe ukarindira ko umugabo afite bari bakora byose ko imana ikora ibyayo yopfa abana atarigishwa nande bacabaho gute nibave muri ibyo nabonye ko iterambere ry'urugo rihera ku mukenyezi kuko niwe kenshi agira ibibazo no muri politike ubu nibaje muri politike baje gutwara igihugu baharanire twa zabo ndakubwije ukuri nko mu Burundi hamwe abagabo bahaguruka guha agaciro abakenyezi no kuri kose igihugu cyateye imbere igihugu cya Kenya cyateye imbere gutyo
ni bihugu nibaza kwa namwe muzi murakoze cyane. Reka duha karyo na Wasafi ku murongo wa telefone nawo nyina terere. Wasafi uraho?
Muraho.
Yego.
Kigali mu Rwanda nandi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Duze ijwi tukumve neza tuge ku ijambo.
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego.
Ntabwo nakurikiye neza ariko numvaga nyine damu n'abagabo ntabwo nakurikiye neza
nta kibazo
ntabwo nabashije gusoma neza ngo nyine
nta kibazo kumbure turakugarura ku murongo wundi mwanya umaze gukurikira ibindi tuko turaganira. Urakoze cyane Wasafi. Tugaruke ku mutumire wacu. Twaganiriye cyane mwatushikirije cyane ku byo abakenyezi bakora kandi kumbure murabizi neza murabibona mu bo mukoresha aho muri Burundi International muri Kenya. ariko kandi kumbure umuntu wari we wese abafisa akantu akwiye gukora neza mu buzima, nta muntu abaho akora byose byiza. Utwo munegura ku bakenyezi iyo mubakoresheje, iyo abo mufise muri societe yanyu canke abo mubona muri rusange bakorera andi masosiete, utuntu bakwiye gukora neza bakunze kuronka ko amanota makenya ni nk'ibihe, kugira ngo nabakumva bashobore kwikosora.
Icya mbere ni wa mugenzo babwirwa yuko badasoboye kuva kera, bagomba guhindura kenshi yaje gusikiza nka poza n'icyumviro ntaza ari siri kucyemera, aza umenga afite ubwoba, umenga ntibishoboka, umenga sinzi ko haba bikunda. Nibumve ko bashoboye, kuko nakivuze ngumana bigaruka ko ikosa ryabo rimwe ni uko kumva ko bidashoboka, ni uko kumva ko umugabo ahubwo ari wabishoboye byose. Ugoye kwandika project akaba afite PhD akaba afite iki, aguma yumva umenga ntashoboye, aguma yumva umenga umugabo niwe ashoboye. Ibyo ni mubivemo abakenyezi mwe, duhere kuri nyakubahwa umumenyesha amakuru ko tukaganira. Nimubivemo mwumve ko mushoboye, ugiye kudefenda ikintu yaba ku mukoresha yaba umugabo cyangwa yaba umugabo, gerageza kugenda uri siri n'icyo ugiye gukora. Ubwa mbere biyemere bumve ko bashoboye, ubwa kabiri gerageze gukora neza gusumba abagabo kugira ngo babone yuko n'abagabo bavuge bati reka bwabo ndi abantu barashoboye nubwo tubasuzugura.
Icyo kirakunzwe kuvugwa cyane cyo kubumva umengo naho bakoze ikintu ntibashoboye, kirakunze kuvugwa cyane iyo hageze no gusaba kongererwa umushahara. Namwe murabibona iyo umukenyezi yazi neza yuko akora akazi neza, ugasanga muri we indani ari idoga cyane, ariko nta kwiyemera yuko yoza imbere yawe ngo agusabe kumwongera umushahara. Murabibona navyo nyine, kuko ni intamba iterambere ryabo, aho hoho ntawoza kumufasha, ni muri we akwiye kuza akagira uko kwiyemera yuko akwiye gusaba ukongerwa kumushahara. Mwe muvuga kwiki
biri mu byo navuze yuko umukenyezi akwiye kumva ko ashoboye? Igihe rero uvuze n'amadwa yawe ugomba kumenya ko ugiye kongerwa umushahara ni uburenganzira bwawe. Shikama, shiramanga, genda ubivuge mu cyubahiro. Erega umukuru ureka kumutuka ukamubwiza ukuri. Birashika kenshi ndafite abakozi bakomakomeye bashika nka batanu ku kazi aho dukorera ngaha. Iyo aje kureka mu maduwa yiwe urabona yuko arekera amavempusa kandi arakwiye nka kativempusa idasaba sabyire. Nibumve ko bashoboye, agiye gusaba kureka mu maduwa yiwe agenda azi ko bishoboka, ntagenda akankama, ntagenda agira ikibuga bagende muri fasazi yuko bishoboka. Ega niyo utumva ko ushoboye nta wundi aze bigufasha, urabwira ikindi kintu nacyo niba bivuga bya bintu by'uko umukenyezi ari uguhabwa, yaba amafaranga haba iki, umenga ntaki kintu umugabo arama ntaki iki umugabo arama pa muri ibyo, ahubwo muhe nawe biragoshe gutanga. Bibiri ivuga ngo gutana kuzura mugisha kuruta guhabwa. Na namusa akamwe abakenyezi mwe umugisha uze ku bagabo gusa.
Murakoze cyane rwose nshinga nawe Jongi Nkuru Nziza, akaba ari umuyobozi muri Burundi International. Impanuro nyinshi kandi zihambaye ku bakenyezi zivuye ku mugabo. Urakoze cyane rwose muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Reka tumire amate turagaruka, murakoze.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika abakenyezi n'abigeme bafite impano bisangije kandi zidasanzwe mu kuzana iterambere ridasanzwe mu mashyirahamwe amasosiyete n'ahandi nibyo turiko turaganira kumwe n'umuyobozi wa Burundi International shyirahamwe ry'abarundi muri Kenya rifise abakozi bagera kuri 90% kw'ijana ryabo bakaba ari abakenyezi rero reka twiganira zimwe muri izo mpano umukenyezi afise akaba ari karanatanga n'impanuro zico umukenyezi umukenyezi cyangwa umwigeme akwiye gukora kugira ngo yiteze imbere amenye uwo ari we amenye nk'uko yabivuze amadroit yiwe mu kugira ngo ashobore kwiteza imbere. Turafise n'abanyonyi b'ishuri rya Amerika ku mirongo ya telefone babandanye guhamagara bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Tubandanyiriza aho nyine twakira uwitwa Foster amahoro neza.
Yego.
Noneho turaronse umukenyezi biradushimishije. Duga ku ijambo.
Saya, naga duka umukenyezi ahubwo ni umugabo.
Uri umugabo? Urantunga. Nari numvise ijwi risa n'iry'umugabo. Yego, duga ku ijambo.
Icyo nagira ngo mvuge, nari nsomye kuri Facebook kubera kenshi ntabwo ijwi rya Amerika turiho tubasha gufatisha kuri FM. Ikiganiro murimo iriya ngingo ni ingingo nziza ishobora guha imbaraga bashiki bacu. Icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo umukenyezi nawe yabonye umwanya ahagahabwa ijambo nta kintu na kimwe adashobora gukora. Icyo nashaka kuvuga kuri kiriya kintu ni ukuvuga ngo abakenyezi bagira igihe kinini cyo kwita ku bo babyaye ntibabone umwanya wo gukorera amasosiyete cyangwa se mu mirimo baba bakora. Biriya byaba ari imyumvire mibi kubera yuko maze kubona yuko bafite ibintu byihariye abagabo batagira. Hari impano zibarimo iyo bahawe umwanya wo kuzikoresha nabo batanga umusaruro nk'uko umugabo nawe yawutanga. Icyo nagaragaza wenda nk'igitekerezo cyanjye cyangwa se icyiyumviro cyanjye tubahaye umwanya bakabona amahugurwa. Iyo afite akazi ashobora kugenzura n'igihe cy'iyororoka ryiwe biri iriya mbogamizi yo kuvuga ngo mu mirimo bakora bashobora kuba bahora babyara cyangwa se bakagira igihe kinini cyo kuba mu rugo babyaye. Iyo amaze kujijuka akabona amahugurwa ahagije ashobora no kuboneza urubyaro kandi agatanga umusaruro mu kazi akora. Ni ukuvuga ngo rero iyo bahawe amahugurwa bagahabwa igihe bakumvwa bagahabwa agaciro bishobora kongera imbaraga no mu ntekerezo ze akabasha gutanga umusaruro.
Noneho bandanya
hanyuma wenda ku kintu cyerekeranye n'impano bifitemo muri bo iyo yahawe uburyo nawe ashobora kwigaragaza
mu kibano muri sosiyete abagabo nibo bacinyiza abagore cyangwa babatumye bumva yuko badashoboye ni nabo bakwiye kubatera intege bagahindura iyo myumvire cyangwa izo mvugo bakaba aribo bagira uruhara ku kubahagurutsa no kubatera intege.
Yego, urabona reka nguhe wenda urugero. Uramutse ubyaye umwana ukajya uhora umutoto umubwira yuko nta bwenge azi ni ikigoryi ni umuntu utazagira umumaro. Arashika akabitazi nyine ukabona ni umuntu uri aho ngaho utagize ikintu amaze nawe ubwe ntabashe kwiyakira yuko hari ikintu nyirakwimarira. Rero na bashiki bacu kubera imiryango baba baravukiyemo bafatwa nk'abantu b'abanyantege nkeya mantaroma nabo bakaza kugira imbaraga nkeya nyine ukabona nawe nta bushobozi afite ariko iyo yahawe imbaraga agahabwa agaciro agahabwa inyunganizi agahabwa ibitekerezo agashyigikirwa mu byo atekereza atanga umusaruro cyane.
Urakoze cyane Foster, ni ibyumviro byawe n'impanuro. urakoze cyane mushinga na inkuru nziza nkuko muvyumvise abagabo murafise uruhara rukomeye kandi turashima ko mwashobora kwitaba kino kiganiro kugira ngo nka mugabo abari mwebwe mushikiriza uko mubibona kubayobora aba bakenyezi kuba bafise ama societe yanyu muvuge uko mubibona kugira ngo kumbure bumve uko mwababonye nk'abakenyezi n'ivyo bashoboye mu kubatera intege murakoze cyane ari ikintu gihambaye Foster yaravuze cerekeye ukuntu umugabo akwiye kuba ari we aje imbere akavuga yuko umukenyezi ashoboye akamutera intege ariko hariho nabandi bavuga yuko ukonye kuba ari kugumura abakenyezi navyo nyene birabaho iyo ushigikiye umukenyezi cyangwa iyo umuteye intege kumbure no mu rugo iyo umugabo ateye intege umugore we bavuga ngo yaramwifatiye navyo nyene ni kibazo gikwiye kuba hagati y'abagabo hagati yabo ibiganiro
nico nahereye koko ibiganiro mu rugo cyane cyane abakenyezi ntibumve yuko abagabo namenye yuko umukenyezi iyo ariko atabije kubirenganzira so kugumuka ariko asaba idafite uburenganzira hani kino cyo nabwiye n'abakenyezi ko ugiye gusaba ikintu umugabo ntugende nk'umwenge ugiye kumutegeka genda mwumvikana na cyane cyane bihere muri fiyansaje kuko aho mhera jewe nibyo mbona bipfira mu ntango ukuntu muvugana mukibana mukivugana none namba aje kuramutsa cyane ugi mukibona namugira ngo ndashaka ibihumbi ijana ndashaka ibihumbi mirongo itanu fashiki reka kumva ko uri umuntu wo gufashwa ahubwo niwumve ko uri umuntu wo gufashanya kubaka urugo ikindi kintu mama kanya bibazigura kuri kintu mwita inkwano nta muntu akwiye gukwera uwundi ukwiye kumvikana uko bigenda kugira ngo umuryango mushasha ubeho neza bihera mu ntango mukumvikana niho bihera kugira ngo bibandanye neza
kuri mwebwe inkwano isigura iki ukongera ko ibindi kuri ibyo mwimvira ku bijanye n'inkwano nico bisigura mu kibano
inkwano bisigura ni kuvuga ko ari agateka ku muryango uyu muntu yagiye tumukonje yagiye ko angahe nuwo kwande aha muri Kenya ho nta inkwano bavuga ngo ni kunywa no kugura cyarambabaje cyane ariko ibyo byitwa inkwano bikwiye kuba ku mpande zose umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umukenyezi bagashyira amahera kuri kone umuryango mushasha bakawushigikira kugira ngo ubeho reka kunezerwa ngo ni uko umuryango w'umugabo wagushyira mirongo itanu ku konti z'inkwano ucyubona umwenda ni umunezero eka uko niko kubacimiza kumva yuko ahubwo naragukoye cyakiki eka izi z'inkwano bikwiye gushyirwaho bigashyirwa n'amategeko abigenga hamwe n'ama leta turimo akabyinjiramo kuko niho byapfiriye ariwe umurengwe waramukoye kuko none n'ikintu waguze ufite kifatira kandi kaya kumbura ni mwaka kaya mzumi ya wafigure uko dabjumfa
ego urakoze cyane gose radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikibazo canke icyumviro c'impano nico umukenyezi umwigeme afise mu guterera amashyira hamwe ama societe ku bwa Burundi International bafise impano zidasanzwe na gatoyi kandi zidafise ico zigereranywa nkuko mushinga ntare Jean Guy inkuru nziza abidusiguriye ibyumviro byinshi byatanzwe impanuro nyinshi zatanzwe kuco abagabo bokora hagati yabo mu gutera intege abakenyezi ico abagabo bokora mu gufasha gutera intege abakenyezi babo abigeme n'abategarugore abigitsina gore mu miryango yabo n'abakenyezi nabo nyine twari twifuje kumva ibyumviro byabo ariko ntabashoboye guhamagara ngo bashikirize ibyumviro ariko turizera yuko impanuro bazumvise aho batewe intege bahumvise tubandanya twakira ibyumviro byanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook aho muri hose cyane cyane abigeme n'abakenyezi mushikirize uko muvyumvira uko mubibona adresse yacu ni VOA radio yacu radio yacu VOA murashaka gushikiriza ibyumviro ngaho ku rubuga rwa Facebook Shunga na he jongi mhurunzi za tukongye kuwashimira chane gose kuna mwafashe kano kanya kukuza kuganira na atwe kunere rano na kamaro kaba kenyezi mumashira hamwe nkayo murongoye. Reka tuba kandyo mushikirize ijambo rya nyuma canke impanuro za nyuma haba ku bakenyezi ku masosiyete ku mareta ijambo ni gwanyu
murakoze mere ku mareta abo banyiriza amareta na nashire mu bwiza singira ku bakenyezi bakwiye konka ibice 23 kwijana ngo bwa 35% mu bikorwa byose bya leta kintu kimuzo cyanze ubugira kabiri bifatanije n'ugwaruka umvugwaruka harimo n'abakenyezi nawe abagabo bose batwara nka 30% kugira ngo ibintu bigende neza ku masosiyete ndabasabye mugerageza abakenyezi mubahe chance mubahe umwanya wo gukora kuko ntuzokoronka nta experience zo mutaronka kazi ni mubahe chance yo gukora mubone ibyo bashoboye gihori ko barakora ikindi muri amasosiyete yacu nka Yes Boss n'ayandi nibaze bingire ndani ibintu byose babikorera ndani ni kuvuga babisabe bari uko barakora ibyo bizofasha cyane ku mpande zose gushika kuri vision no gushika ku ndoto yuko abakenyezi bashoboye mu myaka nka ikane mbere cyangwa 10 n'imagirize ndabasabye muzosanga ibihugu byacu intara zacu zitembere zisharize kuko umukenyezi arazinduka cyane kandi akataha bwije mugabo mujise muhira ubaza ngo sose zanjye ziri hehe iki niki niki kiri hehe kandi mwari kumwe ku kazi izo rero bihinduke abakenyezi bumve yuko nabo bashoboye abagabo bumve ko abakenyezi bashoboye tuzoshika kure hamwe no gukorera mu nani bajye mu mashyirahamwe nibake mu mashyirahamwe kandi yuguharanira iterambere kuko abagabo benshi babatsinda mu iterambere ni mu byo mashyirahamwe y'iterambere yuguharanira amateka yanyu musake mu bireke buhanize iterambere umugabo ni kizanye urugo ibindi bizo bizabikora.
Turagushimiye cyane rwose mushinga na Jean Nkuru nziza ho muri Burundi International muri Kenya. Urakoze cyane rwose mu segonda make cyane akanimero bashaka kukuronka ko haba bifuza kuja mushyira hamwe ryanyu canke kukuronka izindi mpanuro kubijanye no kuyobora abakenyezi.
Umusanze abifuza ku muta amategeko ngo biborohere boda kuri website niho haba hari ibintu bitandukanye
niyo
ukorera koko tefasha kudadira kambura ke nkaba ndi bizi mugabo ugiye kuri website ngo yanje ucubona ibyo nkora ucubona nico ko fashanya kugira ngo bigende neza.
Urakoze cyane. Iyo website turaza kwishira ku murongo wa Facebook yacu website yanyu turayifise akanya kato gato cyane. Murakoze mu mwese rero mwateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mwashikirije ibibazo n'ivyumviro muri studio indwi i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabifurije weekend nziza mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Murakoze. Y